Richard Patrick ngwigira uvugo umenyereza umugwa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakuranamwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League mwakinye inkino zibiri kandi mu zitsinda zose urwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 36-46 urukino rwa kabiri naho mu mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya wiyumva gute gamumenyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki
kino kimwe nashaka gushimira imana cyane kuko ni twaronse ingene byagenze byose gushimira imana gushimira n'abaturumise abarongo ya ekipe ntambwe ingufu nyinshi bashyizemo kugira dushinga kugira amahiganwa urabona ko iyo tutayakinagwari ubuhombo igihugu no ku mugwi nubwo ko musanga icyo kintu cya mbere umuntu atangira gushima hama ku cyerekeye ingene koci yatsinze nuko turashoboye kurengana ntibyari byoroshe n'icyo gihe yabaye myiza cyane nkuko twaba twabyifuza nk'abamenyerezi ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane ikintu twize kandi amahirwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira
ayo mahiganwa nyine muzohora n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo n'imigwi itoroshe mugiye kuyategura gute
na mahiganwa batoroshe na mahiganwa asaba ingufu nyinshi na mahiganwa abona ko barimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bibifanye n'uburyo tukarabafashiramo andi maraso mashasha agafasha abaha inguvu abo bandi bakiri batoyi barimo ko dufite ekipe ikiri jeune cyane nukuri numva ko ni ukuyitegura kubera atandukanye n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushyira ku rundi rwego rukomeye kubera urwego tugiye gukina rudushyira ko twokina amahiganwa ya bari finale za bar navuga kandi ko byose ari imyiteguro tugiye hamwe staff technique tugenda hamwe n'abarongoye ekipe ya numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzowashika mani tugiye imbere numva ko tuzowashika kuri n'icyo kintu navuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongoye imigwi ya basket nshimira abarongoye umugwi ya nukuri urakoze ibikorwa bikomeye cyane intambwe nziza ku gihugu intambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira kuba ari round itaba yoroshe ni round umwe ataba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kuba yajya amahiganwa y'amafinali ya bar ya numva kandi birashoboka byose ya kuri n'icyo navuga ama kuryoherwa turaryohewe cyane ari twebwe ari abakinnyi abarongoye umugwi gusa nuko tuzokomeza dukora dushyira imana imbere dukora dushyira ibikorwa imbere ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bare kandi byose birashoboka
coach Richard uravye uko abakinnyi babo bitwaye muri izo nkino urashima
nukuri kugira abagwane batsinde urukino ni ikintu kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu mantrenema bagerageje kubikorera ko babishyizeko nabona ko barimo bakinnyi benshi aribwo bwa mbere bakinnye amahiganwa izi bari na amazon tank muri rusange ihiganwa n'ihiganwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi dufite objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turi kongera kujya rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibilite ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe isohoke igihugu idarapo ry'u Burundi riraduzwa mu makungu navuga yuko nukuri ari igikorwa gikomeye coba turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no ku mumenyereza
hakuvyerekeye
ico kintu no kuri message cyo gushika kurera sobo kandi nuko naye naje kwivuga n'invisibility ko mukinyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinyi abayo abagenti benshi baje kubivuga novuga ko mu bisangi n'ico novuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif urabye no kuri cyereke n'abakinyi n'abarongoye umugwi bose na kwari objectif kuberamo akantu katari gato gashobora kuba kuboneka turamutse tugeze kure hashoboka novuga yuko icyo cyose ni target dufite twese intangiro dufite dutangurira ku mukinyi gushyika kuri barongoye ekipe hama kindi nk'umumenyereza nukuri ni kujya ari nasubiye kuvuga ku mukinyi ni objectif
inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira uko bangana niyo baba baje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwi serukira gihugu
n'amahiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujyamo ariko yahinduye izina kare kwa jinari ku Dafrit ariko twatuye ati nari nyinatwari za bage ari ball to kill ariko numva yuko n'amahiganwa adasa kurabona ko asaba ingufu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tukingiye muri zone ama gaca tubandanya tugakina Coupe d'Afrique ariko ubu akaba hiyongeyemo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama ekipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na ekipe nasionali zirakomera iyo bakinye maze kukina ama match nayo bararinda ntabwo baba bafite navuga ko muri rusange icyo kuri aya mahiganwa ya bar afasha ari nanjye n'umumenyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi nta muntu ashobora kwifuza gukina ajya amahiganwa arimo kwinjira n'umumenyereza nk'uko nabisubiyemo
kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganji bw'inkino n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi muja gukina bitabashyigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahirwe yo gukina inkino mwimirije za bar
je novuga yuko kubinyerekeje n'umutekinike ngo mashyiramo imbaraga yuko nogira ibintu tekinike twaraba twakorona ngo uburenganzira amandazi yuko abantu baba barongoye Basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi b'urukino rwa Basketball amashyirahamwe atandukanye bibaza yuko je mu ruhande rwanjye nubakira kama ko buryo ushyigikiye tukadufata umugongo hama amajyanwa yose asigaye tutashikamo hama tudakereteka igihugu muri rusange navuga ko biba bitoroshe nuko mubimbagije ariko ndetse nabivuga ko cyinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko byabaye naho bitari byoroshe ko tuza ndibaza ko n'ibyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagera kutubwira iyo faze ikurikira
na kahe kamo watera abakunzi ba Basketball kugira muzoseruke mwikwije atawubacishamo ijisho
numva ko je nanjye nibatera kamo abakunzi ba Basketball yuko badufata umugongo bakadushyigikira hama tukagenda kubera ni bendera ry'igihugu riba riduze hama n'urwaruka rw'u Burundi rukamenyekana bakamenya u Burundi aho buri naho buhagaze navuga ko n'umusange n'icyo kandi ndabashimiye cyane Radio Voix d'Amérique de Musumini
Patrick Ngwijuruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro hari radio ijwi rya Amerika.